ijwi rya Amerika vrema juko ndarizi ryavuga amakuru meza atomoye cyane gose mbere atavugwa nyine iwacu bavuga ibiriko biraba ibintu bijyanye n'ibyo nyeshyashyari nk'ibyo muri krize aha niko ntavyo batubwiye mugatwuga ijwi rya Amerika nta yindi radio twumvise atari yo yonyine gose ijwi rya Amerika natangiye kuryumviriza igihe abagome yatera mu 1993 twariko ndacyane niyo twabatuko turiko turiko turahunga niryo twumviza twatekeye turadiyo twumviza ntayineko atari radio twumviza datari nyine y'ijwi rya Amerika kuko niyo yaduha amakuru atomoye kugira ngo tumenye ibiriko biraba nta handi twabikura yo aho baratugiriye nabi cyane rwose radio y'ukuri none ko radio yaduha amakuru meza cyane rwose kandi atomoye amakuru noneho amakuru yaragosoye neza cyane rwose nka munyere bayuguriye nka beshi ukugere yego niyo twokumbiza vrema
rya Amerika nari ndarizi ku buryo ryavugira agateka kazina muntu mu bihe by'amahoro hanyuma no mu bihe by'ingorane naho nyene ijwi rya Amerika ryarahagarika ihohoterwa ry'abantu ryaca ryegera ahantu habere nk'ikintu kutumvikana haba mu ngo mu miryango mu buzi nawe kunda cane gose koje ndakunda ukuri ndakunda n'ubutungane ndakunda kubana neza n'abantu uno munsi yari abadafise aho bavugira hari n'abatinya kuvuga ijwi rya Amerika nta muntu n'umwe yaba umutunzi yaba umukene yaba uwiza utize itavugira kuba yarugaye cyo nsaba nuko nize ikore bayugurure
radio ijwi rya Amerika ego ni radio twakunda kumviriza cyane igihe aho rikorera ngaha mu Burundi yadushyikiriza ibiganiro bidushyika ku nyota ego narakunda kumviriza ibiganiro muri isanga eka n'amakuru cyane cyane amakuru nta na rimwe yashobora kunshika y'ijwi rya Amerika ego ariko n'ubu bagerageza tukayumviriza naho yari yugaye duciye kuri internet ariko ivyo navyo byashobora bake rero ubu akamaro niyasubira gukora tuzoshobora kuyumviriza duciye kuri FM ishobore gushikirwa n'amakuru acukumbuwe neza hariho inkuru n'ibinyamakuru byo mu Burundi bidakunze kudushikiriza batinya kudushikiriza kumbure kumva z'umutekano wawe
biragora kuyumviriza utagiye kuri YouTube byanyohera n'amakuru kera barayatoza neza urumva n'uruhombo runini nka twega abanyagihugu twayumviriza byoroshe isaba ko ushobora gukora nk'uko yahora ikora igaca ku maradiyo mu Burundi asanzwe
nari mbona yuko ari radiyo itanga amakuru adahengamye kandi ubona ko c'est une équipe professionnelle kandi tiye ishobora gutanga amakuru iyo atavyo gukebaguzwa ubona nyine ko ari abantu bakora bakazi nkabo kumbura atari mu byo kuvuga ubudashyaye ngo kwekeza abandi batabona ko bakorera nk'ibintu by'umutara cyangwa byo kuvuga ngo bariko barasaba ubutegetsi irafasha n'ubutegetsi kuko ikumbura ibyo batashoboye kumenya bashobora kuca babimenya kamo notera afata ingingo bamenye ko ari uburenganzira bwa muntu bwo kumenya amakuru kandi nabo nyine bamenye ko bibafasha mu butegetsi kubera mu nkuru bakaca bazikorera ko radio yosubira ikakora kuguru
iradio y'ijwi rya Amerika tuyizi ku makuru twahora twumva bavuga mu Burundi no mu Rwanda
kumvise iradio y'ijwi rya Amerika je nabitanguye mu 1996 babayikore ku ma onde courte asha ya makuru atubajwe neza cyane kwere umva kuko babaza impande zose abantu bose bari concerne ingaruka zirahari kubera umuntu ari information nyinshi umuntu atakimenya ari makuru umuntu atakimenya iyo ababyukunda niko je ndi umunyagi umutoyi sinzi ko byukunda none umunsi yari ko yarayuburuye kugira ngo abantu bindi basukuma kaka no vera kinkuru nziza itomoye kandi yakozwe neza yahoriva ku kijwi rya Amerika
kubera rero iyo mvo y'ibiganiro bya Voix d'Amérique twoneza ku cyane ishobora gukorera ngahe Burundi kugira ngo tuyumve bitagoranye kubera amarezo byo bavyiza cyane kugira ngo dusubire kumva twisanzuye amakuru meza kandi aryoshye arimo akanovera
nakunda cyane ibiganiro bya radio y'ijwi rya Amerika na cyane cyane ikiganiro muri isanga icyo kiganiro naragikunda cyane kuko caraherereza akaryo abantu bo mu mihingo itandukanye na cyane cyane ababa bangaha mu Burundi cyangwa ababa mu yindi mihingo y'isi bagashikiriza akari ku mutima kuri ibi cyangwa ibiriya bigize ubuzima bw'igihugu cyangwa ubuzima bwa misi yose akarusho mbona nosaba leta y'u Burundi yuko yosubira igafasha ijwi rya Amerika rigasubirira rikugurura ibiganiro byaryo ngaha mu Burundi hama naho hari ibimenyesha makuru bimwe bimwe urashobora gusanga hariho inkuru zimwe zimwe zitamenya cyangwa asanga yabaha akaryo gushobora kushikiriza akababakiye
ku bijanye na radio ijwi rya Amerika abantu benshi barayumviriza na jewe ndimo cyane cyane iyo hageze ko bavuga amakuru umwe wese wasanga yiyegereje aka radio kugira ngo yumvirize amakuru y'ijwi rya Amerika kuko bavuga amakuru mu byukuri atahengamiye rero hamwe yosubira kuvuga byo bari byiza cyane
cyo no vuga ku biganiro bya Boa tukiyumviriza hano mu Burundi ahanini je narayikundira amakuru yayo Boa yosubira gukorera ku gataka ku Burundi nkabene gihugu twaharonkera karusho